Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Turi kumusombera igekezo rya 15 kigara mu mwaka wa 2025 ndwaramukije inshuti bagenzi ba hadi nzamba gateka we sanga kaze muri amakuru mu kintu twateguriye na yakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imunzi zaba kongomani izishikira mahotere mu gisagara cha Bujumbura ntizorohewe kuko bamwe mu nzego z'igipolisi ni muri ya kure badasiba kugira imikwabo babaronderamo amafaranga babaka kudashimye kujanwa mu bibanza byateguriwe izo mpunzi. Yugagwa ry'umupaka Burundi buhana ni gugu cha Congo rizogira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu uko imigenderanire mu by'ubutunzi hagati y'abarundi n'abakongomani yari ifite uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu bishyikirizwa n'ishyirahamwe PACEM. Nabaro mu ishure shingiro rya Gahekenya riri muri zone Kiyanza komune Muyinga mu ntara ya Buhumuza baratabaza ku bukene bw'amasomero intebe be n'ibitabo by'ishure mu gisata c'inyuma y'ishure shingiro biriko bituma abanyeshuri ba mikoro make baheba amashure. Amakuru twateguye saa gusa mu kanya ni Donido Jayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Uzo kwa ikaze murano makuru muza wa kongumani zishikira mahotere mu gisagara cha Bujumbura canke mu yandi mazu ya Kiringenzi ngo nizorohewe abapolisi nimo na kure ngo bakora imikwabo mu ijoro barondera abakongumani bari mu mahoteli aho udatanze giturire kiva ku mafaranga 5000 y'amarundi kuduga acajanwa mu bibanza byateguriwe kwakirizo muzi. Bamwe mu haranira agatya kazi na muntu bakabona ko leta yari kuye kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi u Burundi bwateye ko umukono. Ni nkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Uko amakuru ava muri bamwe bo kumugwa w'ubutunzi y'Ibujumbura bitumenyesha mu gihe itigiriye cy'impunzi ziva mu gihugu cya Repubulika iharanira demokrasi ya Congo kiguma ciyongera mu Burundi hari ibyemezo bitandukanye bivuga ko igipolisi cy'u Burundi gifatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure rukinzura aho hose abakongomani baje gusaba uburaro haba mu mahoteli canke mu mazu yakira ingenzi. Abo twayanze batandukanye bavuga ko izo mpunzi z'Abanyekongo ziryamye mu mahoteli zibyugwa mu ijoro butanaca igipolisi berekejwe n'imbonerakure nyinshi zagasaka ibyumba ku byumba aho naho imbonerakure ziguma zicungera ku miryango y'amahoteli kugira ngo barabe uwo wese yoba yinjira. Ibyo biri uko mu gihe abayobozi b'amahoteli hamwe n'abantu baraye mu byumba batandukanye bemeza kandi ko naho hoba hatanzwe itegeko rivuga ko impunzi zose zitegerezwa kungururizwa mu makambi y'impunzi hari abemererwa kuguma aho bari, ariko nk'uko ayo makuru abivuga udashoboye gutanga igiturire ko giharugwa hagati y'amafaranga 5000 n'ayarenga udashoboye kuyaronka aca akugwa muri hoteli. Hagati aho ayo makuru nyene avuga ko bamwe muri ibyo bikorwa zifata izo mpunzi z'Abanyekongo nk'abagwanyi b'umuhari M23 bihinduye impunzi bagatekwa ko binjiye mu Burundi biyoberanije bagamije gutegura igitero ku gihugu. Ibyo ngo nabyo bituma izo mpunzi zifatwa nk'abantu bakekwa ko ikibi, bagatuma haguma haba isakwa y'agasakisaki. Byongeye hari n'ubutumwa buriko burakwiragizwa ku munwa canke ku mucange mu mugwi wa WhatsApp bivugwa ihuriyemo imbonerakure basaba ko Abanyekongo bocungerwa hafi cyane haba mu modoka zitwara abantu canke mu modoka z'abantu ku giti cyabo. Ibyo bikaba bitangaje kuri bamwe bibusa ko abanyagihugu ba Congo bari bafatwa kabagenzi b'abanyagihugu b'abarundi na butumwa burapfa ku nzego zibijejwe burasohoka guhakana canke bwemeza ibyo bire ariko rero amashirahamwe aharanira agateka kandi na muntu hamwe n'amashirahamwe adaharanira igicaro bya politike basaba igihugu cy'u Burundi kubahiriza amategeko akingira impunzi cyateye ko umukono.
Jean Baptiste Bireha urakenuye gufunga imipaka Burundi buhana n'igihugu cya Leta iharanira demokarasi ya Congo bizogira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu ibyo bivugwa n'ishyirahamwe Parseme gishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Iryo shyirahamwe risigura ko imigenderanire mu by'ubutunzi hagati y'Abarundi n'Abakongomani ifise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu rikabona ko atagikozwe mu maguru masha Burundi bushobora gusanga ari nyamwigenda ko dutega amatwi Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme.
Kongo dufitaniye amaproje menshi mu bijyanye n'ubutunzi za Ruzizi aro za Irazi mu bushakashatsi mu byo murimwe hariyo amaproje ya Senerac kuko Kongo rya Basedini yabo ifite 3000 megawati hariho n'iri barabara chemin de fer ryari kuri rwa kwa rihuza ubuhuza Tanzania ubundi na Kongo itari baza guca mu gice leta ya Kongo idakontrola hanyuma ni commerce transfrontalier ubona abakongomani baraza gusumira ibintu ngaha yari ku indomani komeye barazana amadovize bakayashira ngaha ku isoko uraza imbere no muri kitabwira gusohoka kire n'iby'ubutunzi bw'igihugu urabona ko icyo bitare transfer de menage n'abandi binjiza amadovize muri iki gihugu bifasha ko 60% y'ibidandazwa byinjira mu Burundi importation bica ku isoko yo ku ruhande abo rero binjira abakongomane baje gusuma ibintu bakazana amadovize bakayashira ku isoko ayo mafaranga yose baje gufasha mu gihe ugiye kwa statistique igihugu cya Kongo kirashorerwamo hafi za ubira zande kirashorerwamo ibintu byinshi na Burundi ruhora wumva ko ishora y'ibintu tutibagiwe na bya by'igitoro igitoro murazi ko barabaza bakazana n'igitoro byase kigafahiriza ibyo ni na idea kadusanga no muri no mu Rwanda ibiye mu Rwanda z'urwanda uburaro ko zugaye naho nyene ha Rwanda no Burundi bose barahombera mu by'ubutunzi bwa Rwanda rahombera n'ubundi bukahombera gusa Imana kugira ngo Tanzania imihore gume yuguruye dusanga tumwe ngo twiyugaranye twugawe kumwe ko muri yambarwa ya kera twagira sabe leta yuko yokoresha ubwenge ubwitonzi n'ubushishozi bukomeye kugira barabimwe nibo byifataho muri ibi bihe haguma hahindagurika ibijyanye n'umutekano muri aka karere ziga twasaba ngo mbere leta binashobotse ishireho une equipe d'expert abantu b'abahinga benshi bashobora kwiga geopolitique nshasha ntibemwe politike ibishobisho bya bintu by'ibishobisho usanga kenshi bidashika barundira abantu bazobereye muri diplomasi n'abandi cyangwa barabyumva ubutunzi bose bigere kondegisi ingona zishobora kuhaba mu minsi z'akazoza bizogenda gute Burundi bufite ihe nyungu guhikingira gute ngo bagute muri no kontegisi hakaba ibyumviro bikomeye ubwo kotera baraba ingene ibintu byotori inyishu biciye muri dialogue
inzamba
turonde n'amakuru twabateguriye kuri uno wa mbere umugwi w'igihugu urabije na gatya kazi na muntu mu Burundi CNDH usaba umukuru w'igihugu kubandanya umugambi wo gutaka kigongwe kubapfungwa mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Martin Blaise Nyaboho arongoye uwo mugwi yamenyesheje ko mu gihe abanyororo bari mu mabohero ari benshi igihugu kizoguma kihahombera asaba ko hojaho itegeko rituma ibyaha byose bidahanishwa umunyororo nk'abakoze ibyaha bito bito bagakoreshwa ibikorwa byo gukunda igihugu tumwumvirize.
Urakengukira cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yuko ku mpera z'umwaka yamabyura umutima w'ikigongwe n'imbabazi maze akagirira ikigongwe abanyororo bamaze gukwiza ibisabwa n'amategeko haraba bamaze guheza umunyororo wabo abandi haraba bamaze usanga rutu twaha duto duto ibyo rero kamuse ya kamu ngo bibandanye kugira ngo tubone yuko muri aya mazu abantu baboherwamo abantu bobandanya gusohoka bakaba bake ko iyo turazi ubu tigiriza bariyo birarengeye ubushobozi bw'ayo mazu abakira abo bantu bafunzwe abenshi muri bo bosohoka harabahejeje ibihano hari n'abandi bafise utwaha duto duto tuzuma bagumayo igihe kinini maze batohotse bagende kwiteza imbere. Ibindi nuko nka CNDH twosaba leta kugira ngo mu mwanya uko igicumuro cyose gihanirwa gufungwa ushyiraho amategeko yushyiraho ibindi bihano byotuma umuntu akosheje amakosa mato mato ahanuze bihano mugabo yitahiriwe ahanuze bihano ari kujya gufungwa no kwicara kandi akaba ariko aragaburirwa na vije ya leta. Ibyo rero biba ari byiza bitwita cargo d'intérêt général bigiyeho biba ari byiza cyane bikwiye guca rero mu itegeko ryoshyirwaho n'igihugu.
Inkuru ya nyuma y'ano makuru, ubukeneye bw'amasomero, intebe n'ibitabo mu gisata c'inyuma y'ishure shingiro co kwishure shingiro rya Gahe Kenya riri muri zone Kianza komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza ni bimwe mu bibazo bihanze imbere kuri iryo shure. Ubuyobozi bw'iryo shure bumenyesha ko ubukeneye bw'amasomero butuma abaregwa binyuma ishure shingiro bafise abavyeyi bafise amikoro make bahe bishure kuko badashobora kuja kwiga kure ahari bisata bipfuza. Ni inkuru ya Julienne Muzinga.
Bamwe mu banyeshure bahejeje igisata c'ishure shingiro ku ishure rya Gahe Kenya muri zone Kianza komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza ngo barahura n'ingorane iyo hageze kwimukira mu gisata ca kabiri c'ishure shingiro. Umuyobozi w'iryo shure Pierre Claver Sindayigaya avuga ko kuri iryo shure haranga ubukene bw'amasomero bigatuma bimutse bakaja mu gisata ca kabiri bataronka aho biga bakandurukira ngo bahe bamashure. Uko gwe bishure ngo kukaba kuva ku bavyeyi bafite amikoro make gutyo ntibashobore kunika abana kure ahari amashure yikwije.
Ukiwa duna mwote kifuanyeshura ama janigina mangitandati na basa tu tuwadifise ibirasi icheta gusa ilu mvika nako leero hariho ama grupo pedagogike sangara vijijira mkirasi kimwe wakamawa kazava midawande apremidi nanereo tuwafisi ukene bugi virasi nye shure njene umwaka wagambere mnyaka ya gata tiakane ni ya gata anu vicharari wane wane kuhunewe kwa are harao na ushura vicharari wa batanu kufuga nikwazo chinewe kiriho umwaka windwi umwanaine uchenda farashari kifuza cy'ibitabo cyane cyane entrepreneuria sciences humaines mathematiques français septième huitième ahantu turakenye ibitabo cyane n'ibindi bikoresheje imfashanyigisho kandi tudafise akana dutera kandi nyene madusaba leta mbyeyi ko yodusahiriza mu kuturonsa ibirasi nabwo bigoye uburyo bugoye kuboneka aho bishoboka rero bikunze bakadodora cyangwa bakaronka uburyo ko turonsa ibirasi mbere n'ibitabo nuko kuko muraje kumva muri leta.
Uzamenyesha ko muri zone Kianza hari amashure make agatera kambo leta kubagurira iryo shure kuko kibanza cyo kubakamwo kiriho.
Tugushimire nawe Julienne Muzinga hanino ngaha duce dusuzura amakuru mu kinyutwe twabateguriye kuri uno wa mbere. Mwakoze mwese mwaduteze yomi bakoze n'abagenzi banje bafashije kuyatorokanya. Ndabipfurize kuranirwa mu byo muri mu byose naho butaha.